Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije nshuti mwese aho muri hose bwakiye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Uri nzarasambutse ibitoki ibimbere n'ibiharagiyo hepfo byarahitanywe n'inkukura.
Kubera ko rero twari twatanze n'amahera y'inzu nyeneyo na ubu turi mu bukene ntabona n'ukuntu yobigenza. N'ubu sinzana tugiye kuzora.
Abo ni bamwe mu bakozweho n'umwuzure mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wanjye Rosine Munezero hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Rosine waramukanye Imana.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mwese aho muri. Icyuka kibi kirabandanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe itariki yari yategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu yegereje impande zose ziremeranya yuko ayo matora atazoba uko byari bitegekanijwe mu kwezi kwa 11 yamara ikibazo gisigaye ubu kikaba ari kijyanye n'ikiringo abanyagihugu bazoreka President Joseph Kabila akaguma ku butegetsi atabanje guca mu matora. Umugwi ujejwe gutunganya amatora wari washizeho ikiringo ntabanduka cyo kugeza mu kwezi kwa 12 umwaka w'2018 kugira ngo ube watunganije intonde z'abatora ushobore kandi kuba wateguye abanyagihugu kubijyanye n'amatora yamara batavuga rumwe na leta n'abaserukira ibihugu bya Leta Zunze za Amerika n'Ububirigi bari basabye ko ayo matora yoba mu mwaka uza w'2017. Jason Stearns, umurongozi w'ikigo gikora ubushakashatsi kuri Congo muri kaminuza ya New York, avuga ko igihe cy'ibiganiro kigeze. Stearns avuga kandi ko byibonekeza ko leta ya President Joseph Kabila ishaka ko amatora ateba uko bishoboka kose. Tubibutse ko ibiganiro byatunganijwe na President Kabila ku rwego rw'igihugu bititabiriwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta kandi ko leta ataco yakoze kugira ngo itore umuti w'ico kibazo. Leta ya Ethiopia ituma urutoke igihugu cya Egypt, igihugu bisanzwe bidacana uwaka muri ako karere, iko gishigikiye abayigwanya kandi ko Egypte iriko irakokeza yemeza ko Ethiopia iri mu bihe ikeneye gufashwa. Ni mu gihe leta ya Ethiopia yatangaje kiringo yinjiyemwo kidasanzwe cy'amezi 6. Ibyo byatangajwe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi wa leta ya Ethiopia Getachew Reda, aho avuga ko bafise ivyemeza ko inyigisho nzabo bagwanyi hamwe n'amafaranga yo kubafasha aturuka mu gihugu cya Egypte. Igihugu cya Egypte kirakakana ibyo birego byose. Getachew akamenyesha kandi ko amezi 6 yatanzwe na leta kugira bige ku kibazo byatumye abanyagihugu bo mu karere ka Oromia bakora imigumuko y'urutavana ko mu ndwi iheze. Akavuga ko muri icyo kiringo cy'amezi 6 ubuzima buzobandanya kiretse ibice bimwe bimwe abantu bashobora kusabwa kudasohoka ku masaha yo ku mugoroba, abantu bagafatwa bitarinze guca mu mpapuro za sentare, amanama agahagarikwa cyo kimwe no guhanahana amakuru muri utwo turere. Amezi 6 ya leta ya Ethiopia yatanze akazoshobora kandi kongerezwa ko ikindi kiringo. Leta ya Kiislamu yasohoye itangazo kuri uyu wa mbere aho yemeza urupfu rw'umwe mu barongozi bayo bakomeye Wal Adil Hassan Salman Al Fayad yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu kwezi guheze nk'uko byari byatangajwe na Leta Zunze za Amerika. Iryo tangazo ntirisigura umunsi n'ikibanza uwo mugabo yapfiriyemwo. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuga ko Fayad yari umugwanyi akomeye w'inama nkuru ya Leta ya Kiislamu, yatanga amategeko kandi akanacungera ko yakurikijwe. Amerika ivuga kandi ko Fayad yakorana n'uwitwa Abu Muhammad al-Adnani, umutegetsi wa Leta ya Kiislamu yarajejwe gutunganya ibitero vy'uwo muhari. Nawe nyene akaba yaguye mu gitero cyabereye mu buraruko bwa Siriya mu mpera z'ukwezi k'8. Abavyihweza bakavuga ko Leta ya Kiislamu yatakaje igice kitari gito c'uturere igwaniramwo mu bihugu vya Iraq na Syria bivuye ku bitero igisirikare ca Iraq cakoze kuri uwo muhari hamwe n'ibitero vy'indege za Amerika bifatikanije n'abagwanyi ba Syria hamwe n'aba Kurde ku bagwanyi ba leta ya Kiislam bari mu buraruko bwa Syria. Ibiharuro vyabahitanywe n'igihuhusi Matthew cari kimaze imisi mu mazinga ya Caraibe no mu mareta amwamwe yo mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika birabandanya kwiyongera ni mu gihugu ca Haiti bivugwa ko abantu bashika ku gihumbi ari bo bahitanywe n'ico gihuhusi mu ntara zitari nke akaba atamuntu ashobora gushikayo muri leta zunze ubumwe za Amerika abavugwa ko bahitanywe n'ico gihuhusi bashika kuri 21. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika bimenyesha ko leta bizotanga uburyo bwose bukenewe kugira igarukire ku mareta yageramiwe n'ico gihuhusi. Nayo ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje kuri uyu wa mbere ko rizotanga amafaranga angana n'imiliyoni 19 z'amadolari yo kugarukira kubasinzikajwe n'igihuhusi Matthew mu gihugu cya Haiti. Ishiramwe mpuzamakungu Croix Rouge risaba amakungu gutanga imfashanyo yihuta ingana n'imiliyari 6 z'amadolari yo kugarukira ku banyagihugu muri Haiti.
Urakoze Hozine Munezero kuri amakuru. Nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru ya mukare k'ibyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yanenze Ubufaransa yumvikanisha ko hishobora gufunga ambasade yabwo i Kigali. Ibi ni nyuma yuko abajuji b'Abafaransa batangaje ko bagiye gusubukura iperereza ku bantu bakekwaho guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1994. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomoje kubyo gufunga ambasade mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza ejo kuwa mbere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa.
Ibyiri perereza ku hanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ategeka u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we Cyprien Ntaryamira w'igihugu cy'u Burundi mu 1994. Perezida Kagame avuga ko ridateye ubwoba kuba rigiye kongera gukorwa n'u Bufaransa yari mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza 2016-2017. Perezida Kagame yavuze ko hari amakuru acicikana mu bitangazamakuru bityo ko nawe hari uhayakesha. Iby'aya makuru Perezida Kagame ntiyayatomoye neza ariko yakunze kwibutsa abategetsi yabwiraga iby'iperereza ku ihanurwa ry'indege. Yavuze ko nabo ari kuyasoma nk'abandi bose mu bitangazamakuru mpuzamahanga yita ko byagombye kuba byigenga ariko bikora mu nyungu za politiki z'ibihugu. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko Ubufaransa bwakoze iperereza mu gihe gihagije ariko ko bishoboke ko ibimenyetso bifuzaga batabigezeho mu nyungu zabo. Perezida Kagame yabivuze ashimitse ko ntabwo babiteye kuko ubutabera bw'u Rwanda budakora mu nyungu z'Ubufaransa n'Abafaransa. Yahumurije abategetsi bagenzi be.
Well, I know some of you might be panicking and saying, "Oh, France!"
Ego ndabizi bamwe muri mwe bashobora kuba batangiye guhinda umushyitsi bavuga ngo Ubufaransa bugiye, ariko mushobora nyire mukomeza umurava wanyu kandi mutuze nta bwoba bw'ibyo. Iki ni ikibazo kizakemuka mu buryo bumwe n'ubundi kandi u Rwanda nta na kimwe ruzahomberamo.
Perezida Kagame yakomeje ashimangira ku iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana nta kiguzi gihambaye kizaturuka ku Rwanda kirigendaho.
Ntibizadusaba byinshi. Yuri umunyakuri, uri mukuri, nta na rimwe biguhenda mu gukora ikintu cy'ukuri. Uzahangana nabyo.
Ndi
kubona abantu bashyushye mu bitangazamakuru, abantu ntaherukaga no kubona mu bitangazamakuru nyuma y'igihe kirekire bahindanye u Rwanda bagarutse. Ariko niba ari bwo buryo bagarutse ku kazi kabo bashobora kubikora, ariko ndabizeza ko bizakemuka nta kiguzi gihambaye ku ruhande rwacu.
Ufatiye ku bisobanuro umukuru w'u Rwanda ashyira kuri iki kibazo cy'u Rwanda n'Ubufaransa biraca amarenga ko u Rwanda rushobora gufunga ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda bigacanura umubano burundu.
Kongera kubitangira byose bundi bushya bisobanuye nshobora kubaza abadiplomate bari hano niba mwibuka mu minsi yashize aho gushaka viza muri ambasade y'Ubufaransa bajyaga kuyishaka mu yindi ambasade kubera igihugu cy'iyi ambasade cyari gihagarariye inyungu z'Ubufaransa hano. Rero gutangira bundi bushya bigomba gusobanura ibyo. Nanone ndi gusaba umuntu wadukoreye iyo serivisi nziza yongera bidutegurira iyo serivisi. Nanone mbere mubihe gihe mubitegure neza uko bikwiye kandi turi kubitegura kandi niba gutangira bundi bushya ryo herezo tuzagera kwiherezo imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara nyuma y'igihumbi 1994 u Rwanda rushinja u Burundi uruhare rutaziguye muri genocide yakorewe abatutsi uruhare u Burundi butarigera bwemera na rimwe ahubwo nabwo bugashinja bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda kuba inyuma y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana muri uyu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza 2016-2017 abafite aho bahuriye n'uru rwego bose baragaragaza ko rumaze gutera intambwe ishimishije ku gutanga ubutabera bunoze kubera uburyo bushya buri mikoranabuhanga bwinjijwe mu bucamanza icyegeranyo cy'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu World Economic Forum 2016-2017 ku bwigenge bw'ubucamanza gishyira u Rwanda ku mwanya wa 25 mu bihugu 138 ku isi iki cyegeranyo gishyira u Rwanda ku mwanya wa kabiri muri Afurika nyuma ya Afurika y'Epfo rukaza ku mwanya wa mbere mu karere gusaba abanyapolitiki mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi baherutse gutangaza ko ubucamanza bwo mu Rwanda butigenga basaba ko bwagombye gusubiramo zimwe mu manza z'abafungiwe mu Rwanda ziri mu rwa Madame Victoire Ingabire umuyobozi w'ishyaka FDI inkingira itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda wakatiwe igifungo cy'imyaka 15 abo banyapolitiki basaba ubutabera bw'u Rwanda gushaka ibimenyetso bifatika kuri izi manza bakazisubiramo bigakorwa bishingiye ku mategeko mu bwisanzure kuri iyi ngingo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame arifata nk'ibisanzwe aho ibihugu bya rutura bikunze gushaka kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda agasanga ikiruta byose ari uko abanyarwanda bazi kwihitiramo ikibabereye akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric bagira ubusa ndagushimiye kuri iyi nkuru Ikigali mu Rwanda kandi harayi hatangiye inama yo kunonosora amasezerano yitiriwe Montréal. Ni inama ya 28 kuri ayo masezerano igamije guhagarika ikoreshwa ry'imyuka yongera ubushyuhe ku isi. Mugenzi wacu Tabitha Mukamusoni arimo gukurikirana imirimo y'inama.
Abaserukiye ibihugu 197 bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu nibo bitavye inama. Inama ya 28 y'amasezerano yashizwe ko umukono mu gisagara ca Montréal mu gihugu ca Canada ajanye no gukingira akayungiro k'imishwarara y'izuba ije kugira ibihugu byumvikane gukoreshwa imyuka isanzwe ikoreshwa mu gukanyisha nko ku mafirigo, climatisere, ipompo zikoreshwa ku bagwayi ba ansima n'ibindi. Uku kunagura aya masezerano ya Montréal biramutse vyemejwe bizotuma ibidukikije bikingirwa ku rugero rushimishije kuva amasezerano ya Paris yemerejwe ibivugwa n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kama mu Rwanda Minirena. Minirena ibandanye imenyesha ko mu gihe aya masezerano yokwemezwa hohagarikwa burundu ikoreshwa ry'imyuka ituma ubushuhe bw'isi bwiyongera. Imyuka izwi nka HFC mu rurimi rw'Ifaransa ishobora gusubirizwa n'imyuka bita hydrocarbone mu Gifaransa idafite ingaruka mbi ku bidukikije. Iyi myuka ya HFC ituma ubushuhe bw'isi bwiyongera nk'uko vyamenyeshejwe muri inama. Mu gihe aya masezerano yonagugwa kandi aba bamwisi bo babirinze ukwiyongera ku shwe kungana n'ubusa n'ibice bitanu vya degre Celsius imbere yuko iki kinjana ca 21 kirangira. Ibi kandi bishobora kugabanya hagati y'amatoni 100 na 200 zivyuka vyonona ikirere mu gihe kitarenze umwaka wa 2050. Muri inama ya 28 ku masezerano ya Montréal ibihugu bimwe bimwe nk'Ubuhindi n'Ubushinwa bifise ikibazo kw'inganda nyinshi bafise zisanzwe zikoresha iyi myuka ishuhisha isi kandi ubutunzi bw'ibi bihugu bufatiye kuri izo nganda bakibaza uko bazobigenza. Muri inama ibihugu bizohava vyumvikanye uburyo iyo myuka yindi idatuma isi ishuha yokwiragizwa ku isi nzima. Ibihugu vya rutura bigatanga uburyo kugira ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bishobore kuronka ivyo bikoresho. Umushikiranganje w'amatungo kama mu Rwanda Minirena Dr. Vincent Biruta mu ijambo yashikirije ariko aruguruye inama yamenyesheje ku Rwanda ruri mu bihugu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Dr. Biruta yavuze ko abantu benshi bamaze guhitanwa n'ihindagurika ry'ibihe bivuye ku bushuhe bw'isi buguma bwiyongera. Umushikiranganje yavuze ko iyi inama ije nk'inyishu mu gihe ibizoyigirwa mu vyoshigwa mu ngiro.
Tragically claim the lives of our sisters and brothers, we know too well the impacts of a warming planet.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ibiro bijeje guhungabanya akayungiro k'imishwarara y'izuba UNEP Tina Birimpiri yavuze ko biteze intsinzi muri inama mu kongereza ubushobozi bwo gukingira ibidukikije ku isi.
Our task during this 28th meeting of the party.
Iyi nama iduhurije Kigali ni amateka akomeye kuri twe abayitabiriye. Kine kimwe mu bishishikaje isi kugira ngo acibwe burundu imyuka yongera ubushyuhe bw'isi izwi nka HFC. Kugira ngo ibigerweho birasaba ko ibihugu byateye imbere bifasha ibikiri mu nzira y'amajyambere guhindura ikoreshwa ry'ibimyuka. Ibi kandi bigomba kugendana no kongera imbaraga mu gushyigikira iterambere ritangiza ibidukikije, inganda zigateza imbere ikoranabuhanga ridasesagura ingufu, ndetse hakanongerwa imbaraga mu guhanga udushya. Iyi ntsinzi ni mwebwe tuyitegerejeho muri iki cyumweru cy'ibiganiro bigamije kuvugurura amasezerano ya Montreal.
Iyi nama ya 28 ku masezerano ya Montreal igizwe n'ibice bibiri kandi izomara iminsi itanu. Igice cya mbere kirimo abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye, igice cya kabiri nacyo kizoba kirimo cyane cyane abashikiranganji bavuye mu bihugu bitandukanye, harimo n'umunyamabanga wa Leta ya Amerika John Kerry, kizokugurwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye Tabita Mukamusoni.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe, banza twibwire.
Wiriwe neza. Diane Nahadze.
Urakomeye cyane.
Ego.
Ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika. Iki kiganiro Iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make. Wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nk'uko mwabyumvise, hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho, tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye. Tuzohandetse n'ijambo Fasoni kugwaruka azaba ari kiganiro by'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose.
Ni Iwanyu mu ntara. None se abakunzi ba Ijwi rya Amerika hari uruhare mu bitezeho?
Uruhare rwabo ni runini. Hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazoba bafise mu ntara no mu makambi atandukanye. Hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera, kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'Abarundi ari hitwa Inyarugusu, canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha amakuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Kuri uyu wa mbere niho abashinjwa urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bitabye urukiko rukuru rwa Meri ya Bujumbura ku nshuro ya kabiri. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana afite inkuru irambuye.
Igihe cy'isaha 2:45 zo mu gatondo niho abagirizwa kugandagura Lieutenant General Nshimirimana Adolphe bashikanwa mu ngoro y'abacamanza ya Sentare Nkuru y'Igitega. Bitavye bose uko ari 8, abasirikare 5 n'abapolisi 3, bose bo ku rwego ruto kiretse umwe wo mu rwego rw'ibisungerezi. Sentare Nkuru ya komine ya Muha y'igisagara ca Bujumbura, igihe cy'isaha 9:30 abacamanza ba Sentare Nkuru ya Muha niho basasa urubanza rubarutanguye. Sentare yabwiye umushikiriza manza kuvuga ico yagiriza abarengutse, uno na abagiriza icyaha cyo gutegura no kwica Lieutenant General Adolphe Nshimirimana itariki 2/8/2015 bamwiciye aho bita kuri Gare du Nord muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura. Abagirizwa basavye kudafatirwa ikivunga, basaba kubagiriza yo vangura uruhara umwumwe yagiye aragira mu rupfu rwa Lieutenant General Nshimirimana. Umushikiriza manza yabwiye Sentare ko bose barashe ko bigoye kuvuga uruhara rw'umwumwe. Umwe mu bashingwa manza batatu bunganira abo burana yabwiye Sentare ko mu manza z'ivyaha umuntu ategerezwa kwerekanwa uruhara yagize, maze Sentare bifatirako mu kubaza umushikiriza manza kwerekana uruhara kwa buruwagirizwa. Adatomoye neza amatariki n'ibibanza, umushikiriza manza yavuze ko habaye inama yabo bagirizwa ku itariki imwe y'ukwezi k'8 buca Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandagurwa. Umushikiriza manza yongeye abwira Sentare ku itariki 16/8/2015 habaye inama mu gisagara cha Bujumbura muri zone Buyenzi barabarya 25 aho bita ku hoteli kwa Mukoni. Umushikiriza manza yavuze ko iyo nama yari yo kurabira hamwe igikorwa bakoze cy'ugandagura Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ngo babonereho kugira n'urutonde rw'izindi ndongozi zigiye kwicwa. Iyo nama umushikiriza manza yavuze ko yarimo abagiriza urupfu rwa Lieutenant General aribo Miburu Mathias, igirumugisha kado nimbona renova na niyo nkuru Philbert bose uko ari bane bahakanye iyo nama ivyo mushikiriza manza yavuze vyagiye birahushana cyane n'ivyireguro vyabo yagiriza igirumugisha kado yabwiye sentare kwijya riremenanya geruye kuko iyo tariki ya 16 z'ukwezi kw'8 yatanzwe n'umushikiriza manza we yaramazindwi afunzwe iyo tariki ikaba yageze ari mu gashoko iperereza igirumugisha kadati ni mumbwira ikintu nari kuva mu gashoko iperereza aho nari ko ndaburizwa igufa mu nyuma haza kugira evaluation yurupfu ruko ruranyagira nimubona Renova igisongereza icintwaza ngabo yakorera mu ikambi yo mu Ngagara akaba yari cegera cujeje ubutunganyo buzima bw'ikambi yagirijwe n'umushikiriza manza ko ari we yatanze uruhusha kugira ngo imodoka yatwaye abagandagura Lieutenant General Shimira Imana isohoke nimubona Renova ati umushikiriza manza yari kubanza kubaza amategeko agenga igisoda kuko urusha go kurekura imodoka ngo isohoke ikambi rutangwa n'intwaza ngabo ibiri kwizamu kandi nta gisongereza gifite ubwo burenganzira uwitwa Miburo Matias yerekana nyuma prozemeza kwico girete na General Shimira Imana yagandagugwa we yarasanzwe ari mu karuhuko muri komine ya Cendajuru mu ntara ya Cankuzo azana n'ivyabona vyemeza ko yari mu Cankuzo igihe cisa imwe n'iminota 27 niho sentare yasasura ivuga ko izosubira gusasa ejo ku munsi wa kabiri kugira ngo yumvirize ivyabona vy'impande zose maze urubanza rubandanye umwe mu bashingwa manza atashimye ko izina giye rimenyekana yatubwiye uko yabonye urubanza
twakengurutse ingene twumvirijwe nivyo twashikirije mu kwerekana yuko wabitwa ariwe mushikiriza manza atavyemezo vy'ukuri yarafise vy'ukuri umwizero ni munene cyane gose twisunze icamateke kwavuga twisunze n'ivyemezo dufise turindire rero ingende urubanza ruzobandanya kizova mu ngingo izo bifashwe na senare
Gurubanza gwariko rukirikiranwa n'abantu benshi harimo abo mu biro vyawo ni bijejwa gateka kazina muntu mu Burundi umugwi wigenga w'igihugu jejwa gateka kazina muntu mu Burundi abo mwishira hamwe amide prison mu Burundi n'abandi banyagihugu ba mu gisagara ca Gitega ibiro vyawo ni bijejwa gateka ka muntu mu Burundi nivyo vyatanze uburyo kugira ngo sentare ive muri komine ya Moha mu gisagara ca Bujumbura ize gukorera igitega aho bagiriza urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Shimira Imana bafungiwe igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Dantoine urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi inzu zigera kuri 50 zaraye zigurutse abantu batatu barakomereka ku mutumba Burara mu murwa mukuru wa komine Busoni y'intara ya Kirundo ibyo byose byaturutse ku mvura nyinshi ivanze n'ubura yaguye muri ako gace ku mugoroba wo ku munsi w'icyumweru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye
turi ku mutumba wa Burara ku mugwa mukuru wa komine Busoni aho twashika bamwe mu banyagihugu bariko bagerageza gusanura amazu yabo yaguruwe n'umuyaga mu gihe hariko hagwa imvura ivanze n'urubura abandi nabo bariko bagerageza kwegeranya utwabo twononikariye mu bigangara vy'amazu yagurutse uwo munyagihugu ari mu baharuye ivyononekaye agereranya n'isegenya iyo mvura yaguye inyuma ya saa sita kuri uwo w'Imana
warayiduhuye n'ikiza cy'imvura yaje n'inahana muke kandi ari gusongera isibe twari dusanzwe tumerewe nabi kubera ubukene bw'iki gihe murabona hanyuma iyo mvura ije rero urumva ko yatwongerereje noneho tugaye tuske mukangara tete uri inzu zarasambutse ibitoki mbere n'ibiharagiyo hepfo byarahitanywe n'inkukura
yamaze mwanyungana gute
nibeza kumenga ibamaze nk'iminota 30 dufate kugera ubura gwamaze iminota 30 gwagize n'inguka cyahisigenya kintu cyagurura inzu ikagwa ku metro 10 waruye twaruye inzu 48
twahasanze kandi n'abanyeshuri bapanze aho ku mugwa mukuru wa komine Busoni basanzwe biga ku ishuri ryisumbuye rya komine Busoni muri bo harabasanze udukoresho twabo twarononikaye bari bagarutse bavuye iyo baturuka mu karuhuko gaheraheza indwi
bakuvuga haragoye imvura nyinshi nyene natwe mbere nta nubwo ariho twari turi kwiza dupangishije twari twatashe muhira nyene tugize turaza nyashe dusanga nyene yagurutse abavyenye bari baturungikiye amarasyo ibintu by'ibikoresho nyene byo mu ishuri amakaye nyene twasanze nyene ifu yoyo imwe n'ukuri twanikiye biranka nyene ngaha nyene basha no kwishye ntitwagiye
kubera ko rero twari twatanze n'amahera y'inzu nyene yo na wubu turi mu bukene ntabona n'ukuntu yobigenza n'ubu sinzana tugiye kuzoba
inzu zabomotse zarakomerekeje abantu bagera kuri batatu uyu mukenyezi afise umwuzukuru yakomeretse
umwuzukuru wangana wabangaho nawe yararabagurisa umutwe ejo niri bandakanda nyine ndamukandira muhira yaho se nibitoboro gusa nyine amabati yamuguye Mandu tabanye matwari dupfuye.
Ego yanje ne bakomerekeje uwo mwana cy'imbere mu cyango. Ko byari.
Urumbe iyuyu yahitanye kwanje hajya haruguru. Iramuhihitana. Nange sinamya ko amati yapuye ko nigeze ndazakora baruguru insanga abati nyende yapuye. Kuno ndazane mura no kuna mabati yarabuye.
Aba bahuye ni vyago basaba kugarukirwa ko
utwebwe sigaye tutakabagira neza ko wodufasha. Kumbure tukaronka aho turara bamwe barabunda bunda. Turetse amatamwamwe yagiye haba habiri hatatu ariko nyinshi ziri hasi
je mu bisanzwe muhira barahunze bose bansize mu nzu ndumwe iyo nzu rero umuyaga je waraje w'imvura urayisitura kandi jewe ntavyo nshoboye kubaka murabibona kubera tumugaye kandi atabaje dufise je nasaba kumwe dutabariza abagira neza no kuri bakaza kudufasha
kumugwa mukuru wa komine Busoni aho twashika Mustanteri seho twamusanze kuko yari mu nama ya buramatari w'intara ya Kirundo ku biro vy'intara abugiye kugoroba kuri uwa mbere inama imaze gusohoka twamunonse akanya gato kuri telefone hashaze nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko habomotse inzu zishika ku 48 hakomereka abantu batatu iruhande y'imirima itari mike na cane cane y'ibitoke yononekaye mu gihe twari tugiye kumubaza ikigiye gukogwa ntitwasubiye kumvikana kuri telefone iyo mvura yarayononye ibitari bike muri komine ya Busoni ije ikurikira iyindi nk'iyo yaguye ku munsi wa gatandatu ku mugoroba ku mutumba wa Busenyi muri komine ya Kirundo igitigiri mfata kibanza cy'amazu 26 yabomotse nico gitangwa na mustanteri wa komine Kirundo Misago Stani naho nyene imirima y'ibitoke yarononekaye mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na Dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugenzi wanjye Rosine Munezero agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi icuka kibi kirabandanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gihe itariki yari yategekanirijwe amatora y'umukuru w'igihugu yeregereje impande zose zikemeranya ko amatora atazoba nk'uko byari byategekanijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka ya Mark kibazo gisigaye ubu kikaba ari kijanye n'ikiringo w'abanyagihugu bazoreka President Joseph Kabila akaguma ku butegetsi atabanje guca mu matora umugujejwe gutunganya amatora wari washizeho igihe ntabanduka cyo mu kwezi kwa 12 umwaka w'2018 kugira ngo iwe we watunganije intonde z'abatora ushobora kandi kuba wateguye abanyagihugu kubijyanye n'amatora yamara batavuga rumwe na leta hamwe n'abaserukira ibihugu bya leta z'umwe za Amerika n'ububirigi bari basavye ko amatora yoba mu mwaka uza w'2017. Leta ya Ethiopia itumurutoka igihugu cha Egypt igihugu bisanzwe bidacana uwaka mu karere ko gishigikiye abayigwanya kandi ko Egypt iriko irakokeza yemeza ko Ethiopia iri mu bihe ikeneye gufashwa ni mu gihe leta ya Ethiopia yatangaje ikiringo yinjiyemo kidasanzwe cy'amezi atandatu ivyo byatangajwe kuri uwa mbere n'umuvugizi wa leta ya Ethiopia Getachew Reda aho avuga ko bafisi byemeza ko inyigisho zabo bagwanyi hamwe n'amafaranga yo kubafasha aturuka mu gihugu cya Egypt igihugu cya Egypt kikaba gihakana ivyo birego byose. Leta ya Kiislamu yasohoye itangazo kuri uyu wa mbere aho yemeza urupfu rw'umwe mu barongozi bayo bakomeye Wal Adil Hassan Salman Al-Fayyad yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu kwezi guheze nk'uko byari byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo ntirisigura umunsi n'ikibanza uwo mugabo yapfiriyemwo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko Fayyad yari umugwanyi akomeye w'inama nkuru ya Leta ya Kiislamu yatanga amategeko kandi akanacungera ko yakurikijwe. Ibiharuro by'abahitanywe n'igihusi Matthew cyari kimaze iminsi mu mazinga ya Karayibi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika birabandanya kwiyongera mu gihugu cya Haiti bivuga ko abantu bashika ku gihumbi aribo bahitanywe n'ico gihuhusi mu ntara zitari nke akaba ta muntu ashobora gushikayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abavugwa ko bahitanywe n'ico gihuhusi bashika kuri 21 ibiro by'umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko leta izofasha abo bose bage babangamiwe n'ico gihuhusi.
Urakoze Rosine Munezero kuri incamake y'amakuru iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara Arimasi wadufashe gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.